Inama y'ukuri wa gatatu yarise intumbero nyamukuru zitatu nkuko byamenyeshejwe na Ruhanka Ganda icegera cy'umukuru w'urwego CNC rujejwe gucungera uko n'ibinyamakuru bikora mu Burundi kwari kwiga amadosiye y'ibinyamakuru bishasha bigomba kugurura cyangwa ibyahora bikeneye kongeramo imihora ukunegura amakosa akorwa n'ibinyamakuru hamwe no kuraba aho igikorwa cyo kuganira n'ibinyamakuru by'ubugabo cyangwa biri mu bihano bigeze kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yabitegetse kuwa 28 ukwezi kwa mbere ku ino ngingo ya nyuma Kaganda yavuze ko ibiganiro bikomeza ku giti cy'umwe wese
musi wa mbere kwakiriye abaserukira iradio ijwi ry'Abanyamerika VOA ejo dutegekanya kwakira isaha zitatu abaserukira iradio y'Ingozi Ntumbero FM ku munsi wa gatanu nakuzoje kwakira abaserukira BBC hanyuma turambye ntitoyaga kuko ya nama ya mbere twagira itariki y'ukwezi kwa kabiri kwari kubamenyesha ko ibiganiro na CNC bitanguye hanyuma umwe wese kubera ko yugawe kuri ibi bituma atari kubiri ata radio yugawe kubera ibituma atangiye n'abantu umwe wese agahuka sekiwe kugira ngo duce dushyira umukono ku masezerano yo gutangura gukora kugira ngo turabe ko twoteza imbere umwuga wo kumenyesha amakuru kuko ibimenyesha amakuru nabyo nyine ntitwobisiga inyuma kandi byaravuzwe nabo baho b'igihugu bati nta guteye imbere kutarimo abamenyesha amakuru
Kaganda yungirije umukuru w'ikigo gicungira itangazamakuru mu Burundi yanagabishije abanyamwuga bakora badafite ikarata ibaranga
CNC yaramenyesheje yuko iyo karata ugiye gukora igikorwa utegerezwa kuyerekana ahubwo rero umuntu ariko araza gukora ata karata afite wenyine ari mu ikosa umuntu yaragiye mu ikosa ateza guca ahanwa atabanza guhanwa abanza guhanwa hamagahanga kuko yagiye gukora ibyo adafitiye uburenganzira ukaba utwara ikimenyesha amakuru ukaba utamurungitse muri CNC ngo tumuhe ikarita ndanga mumenyesha amakuru cyangwa indangamuhinga mu byo kumenyesha amakuru ni wowe wamutaye
kuri wa kabiri umuryango mpuzamahanga uharanira ubwigenge bw'itangazamakuru RSF wasohoye icyegeranyo cy'umwaka Burundi bukaba bwungutse ibibanza 13 byose hagereranijwe n'umwaka ushize bwavuye mu kibanza cy'ijana na 60 ku bihugu 180 bujya ku 147 aho nakoje umuyobozi wa RSF ku mugabane wa Afurika yasiguriye ijwi rya Amerika icyabiteye
j'en veux pour preuve évidemment la libération et la grâce accordée aux quatre journalistes
ati ubwa mbere n'ingingo ya perezida yo kurekura no guha ikigongwe abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu bari bamaze umwaka urenga bafungiye ubusa ugushaka kwa perezida ko kugurura amaradiyo yugawe ndetse imwe muri izo Bonesha FM ikaba yaramaze kugururwa igisata cy'ikimenyeshamakuru iwacu naco nyine caruguruwe ibijyana byaratanguye kugira ngo amaradiyo mpuzamakuru nka BBC n'ijwi ry'Amerika yugururwe n'ibindi twizeye ko utwo twigoro tuzobananya kugira ngo abamenyeshamakuru bakore bigenga
beaucoup plus libre.
Ariko no kuva mu 2015 haturiwe imwe mu nyamakuru byigenga abanyamakuru barengije na bagahunga igihugu inyuma y'iri kwa cy'ubutegetsi byaburijwemo ibaye inshuro ya mbere Burundi buduruje amanota urwego CNC ntacyo rwashimye kubivuga ko
icyo kibazo rero cyahatateza kubari hariho bya biganiro bihora biba hagati y'abavugizi b'inzego cyanjye iyo nyamishuba y'umukuru w'igihugu yatanze ako kanya girike rero muze mukimbaze icyo gihe
urwego CNC rwasabye mu nama yarwo afite ibinyamakuru byandika ku mbuga ngurukana bumenyi na nkoranyambaga gusuzuma cyane ibihaca harimo ibyandikwa n'abanywanyi babyo ruvuga ko atagwitwazo na rumwe ruhari ko haba ibintu bikiye kubiri n'umwuga w'itangazamakuru biboneka ku mbuga nubwo byaba byanditswe n'abanywanyi umwe mu ndongozi z'ibinyamakuru mu Burundi atashimye kwivuga izina yatubwiye ko barongoye urwego CNC bakwiriye gutahura ko Burundi buri mu demokarasi kandi ko ibyumviro bya bose bibwirizwa kwakirwa mu gihe bitarimo ibyumviro bicyozanya cyangwa ibitutsi kwati si byiza ko abanyamakuru bama bafatwa nk'abanzi kuko iyo bakebura leta batanze intererano ikomeye ikaba n'igikorwa cyo gukunda igihugu izo nk'aka kandi cyegera cy'umukuru wa CNC yemeje ko atagomba kubyubahiriza barayiriwe no guhanwa n'itegeko rigenga umwuga w'itangazamakuru mu gihugu hamwe n'andi mategeko y'igihugu rero jya wikaneza ijwi rya Amerika.